mugabo ufite ibyawe ruguru wubatse na ufite imbyaro zingana gute yo kubuja guma kubona yuko menga urumucafu ibishobotse ya radio yo dufashe
n'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga menga nta kimwe bibatwaye isanganiro
kaze mwese bakunze ibikiganiro ahiwanyu havugwa make ahiwanyu havugwa make ni kiganiro kibaha kanya ngo mutuyagire ayo makuru yabaye ngahi wanyu amenyesha makuru batamenye ngo bamenyeshe canke ayo makuru kubganyu atashikirijwe neza kuri radio isanganiro tugira tuti ibintu byiza bimenyekanye abavyumva barabifatira ko bikaba karorero gutyo iterambere ligashwara igihugu cyose ibintu bibi navyo bimenyekanye ababikora bari kubitagashi bakabiheba canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha makuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye vyose kuri radio isanganiro rero tubasaba kuba abamenyesha makuru bahumuherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze
Numanyerero w'ikiganiro ahiwanyu havugwa maki ngukomejeje kuvyumva ni kiganiro rero ahumwebwe ahumuherereye mu kibano aho muri mutubera bamenyesha makuru kugira ngo mutubwire amakuru ariko aravugwa ngahiwanyu twebwe bamenyesha makuru tutashoboye kumenya canke amakuru dushobora kuba tutabashikirije neza nkuko ari na cane cane ubona ko ari mwebwe muba muhegereye aho abatumbereye nuko rero murazi ko nabamenyesha makuru badashika hose rero numwanya wanyu kugira ngo duheze tuganire mutubwire amakuru ariko aravugwa ngahi wanyu kuri miko muri kumwe na Elahira koze muhinga bw'ivyuma na Alphonse kubw'Imana mukanya rero dushe tubahanimeho kugira ngo mushobore gutelefona gutyo rero mutubwire amakuru ariko aravugwa ngahi wanyu ganiro ahiwanyu havugwa makirero murakura kuri 76 ubusa 83 933 canke kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 canke kuri 22 24 66 ubusa 2 canke kuri 22 45 47 75 murakura kandi kuri WhatsApp ku nimero 76 83 933 canke kuri 64 74 77 murakura rero Mweze mutubwire makuru ariko aravugwa ngahi wanyu twebwe bamenyesha makuru tutashoboye kumenya kubera ko umumenyesha makuru naheza ngo ashike hose rero aho tutashoboye gushika nuko mutubwire amakuru ariko aravugwa ngahi wanyu
Tabonwa na bose chirore chubiza nangere abawe bakwise Burundi nanje mwi
Hallo uri ku murongo Hallo urashobora kuduza akajwi kugira ngo dushobore kumvikana Oui, washaka kuduza akajwi gatoya tukumvikana. Oh, lala, yamaze kuva ku murongo. Nuko rero muri ko muna telefone turaze yuko hariho baba bafite aka radio hafi yabo. Nuko maze gutora umurongo mugerageze mwigirwe kure ya aka radio kugira ngo dushobore kumvikana. Ni kiganiro ahiwanyu havugwa maki. Makuru kuri 76 hari uri ku murongo. Allo. Allo.
Allo.
Amahoro neza. Ninda twakuya ari he?
Nenda bumva.
Ego na twe turiko turakumva. Utwakuya uri he? Uri inde?
Ndi mu Ruziba.
Ruziba ninda twakuye?
Ndi ndayikeza iza.
Inde?
Ndayikeza iza.
Ego iza hake. Naye makuru ariko aravugwa ngaho mu Ruziba tutamenye.
Yanagira mbaze.
Oh, ni kiganiro izahake aho mutubwira makuru mashasha bari ko ravugwa ngaho aho ayo tutashoboye kumenya cyangwa tutashoboye gutohoza neza.
Niyo ndiko n'ubundi.
Ego, tubwire rero ayo makuru ari ko ravugwa.
Ego nagira mbaza igituma. Imbonera kure zofata ama moto atara polisi.
Ngo?
Imbonera kure. Kubera iki zofata ama moto kwibarabara kandi abapolisi bahanze.
Neza none gaiza hake ibyo biba biriko birabera hehe mu Ruziba turahazi ni hehe biba biriko birabera.
Imbonera kuri yashobora kuza gufata moto.
Mwibarabara rya Rumonge. Ibarabara rya Rumonge uvuze ko uhagaze mu Ruziba neza urashobora
kutu. Ku isoko ya Ruziba.
Ku isoko ya Ruziba ni hizo mbonera kure zihagarara zigafata amamoto.
Kuza agacafata imoto imu y'umuntu. Ariko arakora akazi kiwe. None abapolisi nagira mbaze kuba barananiwe yuko umupolisi atofata imoto iri mu ikosa.
Izahake ibyo mumaze kubibona mwari tuyabajejwe intwaro kugira ngo mubabwire ikibazo muri ko muragira ngaho mu Ruziba.
None ko tuba tukwibarabara tuba turahangayika.
Ariko nungaho kwibarabara izahake harafise abo mu ntwaro bahatwara. Ni byiza yuko muce mugenda mukegera abajeje intwaro mukababwira ibiko birabera ngaho kugira ngo bashobore gutora inyishu.
Uzubona nk'imbonera kure. Icize igacha ikwaka kontake. Nguhesha ngo abantu babiri. None babiri kumurusha nke batatu.
Ariko none gaheza hake hari bimenyetso bikwereka yuko abari imbonera kure koko.
Basha turabazi n'amafoto
pera. Rero izahake kugira ngo umuntu ushobore gutogwa w'ico kibazo nuko mwokwegera abajejwe intwaro batuwe ngaho mu Ruziba kugira ngo muheze mu mwicare muvugane abintwaro baheze babibaze nabo. Nibo bonyene bashobora gutora umuti w'ico kibazo.
Awareka tubijemo turaro.
Ego bariko barakumva kumbure rero ni waza kubashikira bazoheza batore kibazo cico kibazo. Inyishu ico kibazo. Nakoze cyane za hakenga ho mu Ruziba. Ni kuri 76 busa 83 amajana 933 canke kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 ngaho rero murashobora kutwakura mukoresheje na WhatsApp kuri zo nimero nyene mugaheza mukatubwira amakuru ariko aravugwa ngaho twebwe tutashoboye kumenya canke amakuru dushobora kuba tutatoje neza. Ubona ko bamenyesha makuru rero badaheza ngo bashike hose. Uyu mwanya ni umwanya wanyu ari mwebwe mutubera abamenyesha makuru.
Indimba
Aruyo ndari ku murongo. Allo Olala yamaze kugenda kumbure rero mwikazanure kugira ngo muheze mushiremo tuyinite dukwiye kugira ngo muheze mutubwira hari uri ku murongo. Allo
Warukundo namanda kugira ibuku jamusi.
Allo
Allo
amahoro neza ninda twakuye.
Imana tetire.
Ego deze hotwa kuyuri he.
Oh, ibujumba ariko.
Bujumbura neza neza hehe gadeze
ari muri vire
muri vire
ahanyene
mu gisagara cha Bujumbura
ariko nabanga ndabwici bato cyo muri komine ya Gusigina
ya Mugina
Ariya muri
Desire none gasha Desire ko turiko turavuga makuru ariko aravugwa aho muherereye ukaba uri mu gisagara cha Bujumbura biri Mugina uri kurabimenya
urumva ni kibazo kiko cy'itarasifo yahiye
Estasyo
itarasifo
transfo y'amatara
nkupuka icyo kibazo kiramaze nk'amezi ashika atandatu
iyo
itarasifo itaraza rero twarabajije kandi twararishe n'amahera uraduka amatara mu kuyakoresha uriha amahera
amahera mwagiye kuyariha muri Regidezo canke harabaje kuyatoza kugira ngo baje kuyari
kuri bajya baba baraguza amakonteri urumva yo warahuye urariha tubajije kuya rero amatara transifo bacevwa ko yahiye ubu rero ako karere hajya muri zone buseruko amezi atandatu araheze ata matara hari
ariko none gadezire abajeje intwaro mwarabituye kugira ngo bashobore kuvugana nawe mwishirahamwe rijejwe ibi by'amatara Regidezo
bajye abajeje intwaro barabipfuka ariko urumva bihera hajyanye naho kurya wa Regidezo niwe mwotwegerera mukamutubari gituma itaza iyo transifo
ariko mugabo abajeje intwaro mubibabwiye bababwiye ko muri Regidezo nabo babishuye gute rara Desire yamaze kugenda kumbure rero nari bujumba hari undi ku murongo halo halo
ahari mene haba hari kiziriko sushobora kuguheba kandi uko nukuri kubuzima iho rero uraziko nashobora kuguheba nicyo gituma amaso simba amatwi sinigeze menya sinarinzi ko mbarira iyo waba urukundo sinarinzi ko nawe wankunze bitaragugwa sinarinzi ko wondi hebera intimba y'urukundo nabonye umwo
hari undi ku murongo alo ego amahoro neza ego ninde twakuye ari hehe
witwa Mandera mu mitagataka muri komine Bubanza
Mandera nayahe makuru ariko aravugwa ngaho Ibubanza
iwacu mu karere ka mitagataka hari ikibazo cy'amakuru ariko aravugwa cyane cyane ibintu by'iterambere rusange iwacu turafise ikibazo cy'amatara transifo dufise ni transifo ntonyi n'abantu bariko barashaka iterambere nabo ni benshi basanzwe bashyira mu mashini angana ku 17 y'umuceri mu mashini nayo ayasya nayo ubududu n'ibigori nayo ararenga hasi 20 iyo bakije rero nk'imashini imwe iyindi irisha guhura iyindi iri kurahura urumva rero umwanya ucuba muto bagaca bahana ahantu imirongo abajejwe rero kudufasha kugira ngo turonke iyo taransifo nga mu gisagara ariko rero baragerageje kwirukanga sinzi rero Regidezo icyo igomba inyishu yohava itorera icyo kibazo
ariko ngahonye mu batuwe ku mitumba canke mu mazone hari ababa bajejwe iby'iterambere Mandela
bariho turamubere turamufise cyane w'umutama yitwa Renova by'ukuri arakora ibikora inka kandi n'ibindi byose turiko turabikesha we nyamukuru kuko aradodora cyane ashoboka hari n'ikindi nacyo cy'amazi nacyo amazi dufise umuhora muto igisagara kiragutse ariko amazi ryo garagageza kuturondera matiye ngo iduha amazi ndabonetse imwe barayugarira kuri moka yari gisagara cya mitagataka nta n'inyonyi y'amazi zibubanza ngo iri kwiradungira amanuka ino mu gisagara nicyo nakenye n'inkura mutima cyane cyane kuko hari ivuriro ngaho gucona ry'ibitaro muri ahantu mitagataka dushaje dufifatirije nawe nyine birakeneye amazi nawe n'igihugu barakeneye amazi cyane urumva ibyo byose ni ibibazo by'inkura mutima cyane turasaba rero abajejwe ibyo
ariko ego ariko Gamandera abo baba bajejwe iby'iterambere bavuze ko bariko barakora ibikora inka ariko none nta kajambo kihumure ko wumva ko bo bashobora kuba bashika mu ishyirahamwe Hajidezo bagaheza bakaganira kajambo kihumure baheza bakababwira baba babishuye
aya mu majambo make ibyo kubivuga ku munwa barabivuga ariko kubishyitsa menga n'ahantu ngabuga nitumva igituma rero bene igihugu tubura iby'iterambere kandi bari kwemerera sinzi ikintu
muti rero Hejide zihezi shiremu orara Mandera yamaze kugenda ati rero Hejide zo ihezi shiremu ngiro ibyo iba yarabemereye ubona ko nabo baba bari kukivi kumbure rero Mandera hamwe na Hejide zo bariko baravyumva kumbure inyishi zo heza itogwe hanyuma hari undi ku murongo aro amahoro neza wi turiko turakumva wi turakumva twebwe neza cyane allo wi twebwe turiko turakumva
ati ndabumva
oh la la twebwe mugati turiko turakumva sinzi ko ubu bya bigenze ego Aimable utumbereye he
mucendagira mu misugi
nkariya mucankuzo
mugakimbira kitwa bondo
ego
nuba nabamba kubabwira amakuru mutamenye uruzi umpungwe waraziriye hasi ikilometero n'inusu kisakiramo umusenyi ni ukuvuga rero kweri aba umukuru w'umutumba yaragerageje ibishoboka byose kugira bagende bazibure ariko byaraje hari abatarimye umuceri n'ubure harimo abantu batazorima ibiharage ego kweri twasaba nka leta ikadushiza mu kuboko nayo tukaraba icyokorwa njye mpabwe batazira jiva uwo mu misugi
ariko Gaimable none egwa bakuru b'imitumba mwarakoranye kugira ngo mushobore kuzibura ariko nabo bafise kudodora mu ntwaro ziba ziri hejuru yabo hari cyo baba barakoze kugira ngo
bari bazikoze kweri
ego
gusa nyine twashaka kuvugira iyo hejuru kugira nabo bazose atari imashini nk'ibyokunda kweri
ariko ko abakuru b'imitumba babishikanye hejuru Aimable n'ukurindira kugira ngo baheze babikore kumbure baba bakiri ko bariga ingene byo heza bigakogwa
yego reka turindire
ego bariko baranabumviriza kumbure ego kumbure bizoheza bifata inzira byihuse bariko barabumviriza
yego sawa murakoze
sawa sawa no bandanye ugira ijoro ryiza
Thank you.
Hariri ku murongo. Allo. Allo.
Allo.
Amahoro neza mufasa. Umeze neza?
Ego.
Ah, ninde twakuye ari he?
Ni fa Francine.
Ego Francine uherereye he? Allo. Oh la la, Fasane Francine. Kumire maze kugenda nibaze ko waheza garuke mura kura kuri 76 ubusa 83 amajana 933 canke ku muhora wa limitere kuri 64 hari uyu uri ku murongo. Allo. Eh, allo, oui.
Allo.
Oui, turiko turakumva. Allo.
Allo.
Oh la la, kumbure ni turiko turumvikana. Twebwo turiko turakumva.
Allo.
Allo?
Allo?
Oh la la. Kumbura ma connexion meze meze na kunda babwira kumuhamagara kuri limitere kuri 64 ubusa 70 hari ku murongo. Allo.
Ako batwa sabe.
Ninda twakuye?
Ni tsarine muruyiki kamine kinyi ntara ya ruyiki umutsuba kiganga bu.
Mhm. Arine ngaho none.
Ako batwa sabe dukare rumwonga wa rugoma wa bomotse.
Vyagenze gute garine turiko turarondera makuru tutamenye ngaho nyenyene mu ruyiki
batu basamuka dukorera umwanga wa bomba tubadufasha gose
arine ariko uwo mwanga wa warabomotse mwari tuya bajeje intwaro kugira ngo bashobore kubatunganiriza
habye mugari ko ntabwo tubona ko ariko babidufasha
baraheze bakabishura
ego wadufasha gose
none baraheze bakabishura gute abo mu ntwaro
twabati bitaraba kutaganya giko batoba ntubona kumengo hari guru hari abantu fite ko kubera uwo
ariko garine n'aba mu ntwaro baba nabo nyene uwo mwonga niterambere nabo nyene kuri bo. Oh la la, arine yamaze kugenda mu ruyigi. Niko ndabwira rero ku makuru kuri 76 busa 83 933 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70. Muri kumwe na Elahi Lakoze kuri mikro Alphonse Kubwimana ari muhinga bw'ivyo mu kiganiro na iwanyu havugwa maki aho mutubwira makuru tutashoboye kumenya ariko ravugwa ngaho iwanyu canke makuru dushobora kuba tutatohoje neza mona ko bamenyesha makuru badaheza ngo bashike hose.
Yeah. urukingo Roje nga kufuka mira Fuka ma Sari kikogwe Roje nga kutaka mira Nakama Sari kikogwe
Halo riku murongo Halo
Uyaro
Wi ninde twakuya ari hehe
Amahoro
neza ninde twakuya ari he Oh lala yamaze kugenda Nahi wanyu havugwa maki aho muheza mukatubwira makuru ko ravugwa ngai wanyu mu kibano aho muherereye atubwamenyesha makuru tutashubiye kumenya Chang'e hayo twamenye ariko tukayashikiriza uko atabereye kumbure amwebwe muyazi neza kubera akaba yabereye ngahe iwanyu murezi kwamenyesha amakuru kandi badaheza ngo bashike hose rero n'umwanya wanyu kugira ngo mutubere amenyesha amakuru mutubwire amakuru tutamenya bari ko aravugirwa ngahe iwanyu Kuri mikro muri kumwe na Elahira koze Alphonse Kubwimana ni wari muhinga bw'ivyuma murakura kuri 76 ubusa 83 amajana 933 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 cyangwa mutwakura kuri 22 24 66 ubusa 2 cyangwa kuri 22 25 43 75 Halo uri ku murongo halo Halo oh lala yamaze kugenda Halo Ni sawa
Tego
Ninde twakuya ari he
No ari muri buhomoza
Inde
Oya
sinje fibra katine. Olala, naho ariko birakenewe ko wivuga kazina kugira ngo tumenye uwo turi ko turavugana. Dashobye kwivuga kazina nta kundi uca wihangana mu kiganira hiwanyu havugwa make. Nego. Murongo halo
Mwiriwe neza mu kigani
Mwiriwe neza urakomeye
Turashima cyane gose
Mhm ninde twakuye ari
Sise ndabemeye nibereye ya buhumuza
Mhm ndabemeye ngaho mu ntara ya buhumuza naye ahe makuru hari ko aravugwa tutashoboye kumenya
Makuru ari ko aravugwa mutashoboye kumenya
Mhm
rafisi kibado cy'ibarabara kweri bikorera hano gahumurido gahagati ino mucankuzo
mmm
ibarabara kweri ntigende kaneza
mmm
na ni ibarabara y'imigenderanire kandi yahoze bihuza imishyikomeye bishihani yahoze ari gisagara ariko ubu yabaye imwe muri akaba ari imwe ya gisagara
mmm
ibarabara kweri yaracitse Mwaya mahigwe tuwali kwa giri wegi kwa nyishi
Ndi huza kumine ya huza limishiha na Tanzania
Oya lide uga mori kisagara Kome Yendi yena na gomansabe alia hivi kuunda Na kaza hindi barabara lipa kuka huo Diso uga mori Tanzania lide uga wakati munaara
Mm.
Na wenye kandi wadufashi wakadufashi kandi di barabara ya ya mishiha gisagara aliko ubu likabalirimwe lirimuri gisagara nize na hiyo nekwa wadu fajishinu chinini
aliko none gandawe meye kukurongi barabara ni tena mbere rusangi kuri mwebwe mbega none muriko murakora na gute n'abajeje intwaro kugira ngo ayo mabarabara ashobore kugenda neza vemo ivyo byose byerekana yuko amabarabara ameze nayo muriko murakora na gute n'intwaro
kuba turiko turakorana n'intwaro ndumva neza yuko mushobora kuvuga mu kifaransa aho
gende ndumane orara ndabemeye ari muri buhumuza ni hariya mucankuzo ati ni barabara rero ari gimigende neri huza yahoze ari komine ya mishiha na gisagara bari muri gisagara nuko rero ndabemeye nukugerageza kugira ngo mushobore gukorana n'abajeje intwaro kuko n'iterambere rusangi yabujeje intwaro wese ararikeneye yaba abatwara bose bararikeneye n'iterambere rusangi rero nukuraba kugira ngo muheze murabe icokogwa kugira ngo iryo barabara riheze rikogwe ikiganiro na iwanyu havugwa makamu tubwira makuru ariko aravugwa aho muherereye kuri 76 busa 83 933 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 biratubwira makuru tutashobora kumenya aho muherereye
Na chi chanyiru Umuhungu yakunze umukobwa ye Umukobwa namara mukunda ngo buno mwazaratera umusora jamurugamba bari baramubarije bati ahuzo
haruri ku murongo Alo
Mahoro
Amahoro neza ninde twakuye ari
Murayiko
Inde
Ari kwisanganira
Yego ni kwisanganira washitse
Eric
Witwa Eric utumbereye ga Eric
Ritone ya murato ya
Ni muntara ya Burunga
Muntara ya Gitega
muntara ya Gitega Ahike ngaho none kumurago nayahe makuru mashasha ariko aravugwa tutashobye kumenya.
Ariko aravugwa sinzi ko mwayavuze ko ntategereye amakuru. Ibintu by'ibinyobwa bya bararuti.
Ngaho byifashe gute?
Ahanye iyo biramutse bije. Aro?
Turiko turakumva?
Iyo biramutse bije. No kugira ngo uronke ibyunwa birakugora. Abo fisi ruba. Ira kugora kuronka icyusuma. Ni ibyo makuru nani.
None bibagora gute iyo vyaje ntibiba bije kugira ngo mushobore kubigura mwebwe basanzwe babyihereza.
None urinde byanze ikintu giye gusumuka kibura.
Kandi
abidanga dawashaka kubidanga dukabona bitinje. Kandi bagombye kubafata ntibyo bagomba. Byumvikane ko babitanga ngiye yo sisemo kuboko.
Ariko none ngaho nyene ku murago harabajeje intwaro baba bahari ivyo barabizi mwarabibashikirije
Ibyagiye byabivugwa Mugabo urumva ikibazo nuko umuntu nawe nibyo ariko byatangwa no baba bahari
Niho baba barabajeje intwaro
mu gusanga abantu nyene bashaka gusoma nk'iz'urubanza
Oh horala heke ku murago Muntara ya Gitega rero ati kibazo ni cy'ibinyobwa abavyihereza rero badashobora kwironka byoroshe ko muri abajeje ntwaro barayiko baravyumva kugira ngo baheze batore umuti w'ico kibazo murahamagara kuri 76 ubusa 83 933 cyangwa ku muhora wa limitere kuri 64 ubusa 77 ubusa 77 ni mu kiganiro ahiwanyu havugwa maki kuba badufatiye hagati muri kumwe na Elahi Irakoze kumwe na Alphonse Kubwimana ni wari muhinga bw'ivyuma
Sina waratera yimyangira gurutse amacuma rakuba wa musora gera mine yibukumbo yakuba
hari ndi ku murongo alo
alo
amahoro neza
mahoro cyane
umeze neza
ejo
nenda twakuya twakuya ari
Ni Ildefonse mugeta.
Ildefonse ngao mugeta. Munara ya Gitega?
Ego.
Naya hima kure kura vukwa ngao mugeta ga Ildefonse?
Nagira mbuga makuru muwa mutame nye.
Ego jako.
Ejo guondi. Asha, tuwabu ya hanu mwiko Kongo tuza nye aga kwendo kwa ambara. Nukuri obere baduchi ya maherari enzi yombi miyongi tanu ni ito nakari hiye
agatenge kamu
mchambo na rero hako ugurigi kwembe wafumusho inga yoba hizi hili yombi vitanu kwa ugurishi milioni zibi yomba rea nga wa shinga mateka tu wato ya wale kuye kutubu ya shuka yomba to wato wakarawa hiyo kore yoko hindi wakanya kutanji kore mgao nukuri jombi miyongi tanu virari enzi
Nako ni 75 kugitenge kimwe cyangwa ni ku kazigo waruzanye kibitenge.
Igitenge kimwe ni izina ry'Imana aho simbeshe. Nene kiguzi 180. Nene numva ko cyagiye kwijana na 30.
Ego ariko mugabo baraguhaya agapapuro kerekana kuri shikore. Orara Defense yamaze kugenda. Ikiganiro na iwanyu havugwa maki murakura kuri 76. Ubusa 83 933 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 aho muratwakura kandi no kuri WhatsApp turashobora kubitaba nuko rero ni kigana yawanyu bavuga amakuru mutubwira amakuru yaho aho muherereye tutashoboye kumenya twebwe abamenyesha amakuru kuko umenyesha amakuru naheza ngo ashike hose Haruri kumurongo, alo.
Haru.
Amahoro neza.
Alo.
Wii, turiko turakumva.
Bwana emeri nije na mutuma liza.
Muri komine Gwibaga.
Sa?
Emeri mijenda.
Mijenda komine Mugongomanga.
Komine Mugongomanga. Chani komine Gwibaga. Alo? Oh, lala.
Alo?
Oui. Ninda twa kuye?
Alo?
Oui, turiko turakumva. Ninda twa kuye? Alo?
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 Oh, lala. Turiko turumvikana. Kumbure twebwe turiko turakumva. Rundi ku murongo. Alo?
Namahoro.
Namahoro. Ninda twa kuye?
Bienvenue.
Bienvenue. Ego byenvenu twakuyuri he?
Aba kwendi ngaha muri zone ya Ruziba mu manuko ushiri burengere.
Ngaho mu gisagara cha Bujumbura.
Ego. Hama? Nariko ndakurikira ikijyaniro cyanyu mwari ko murashikiriza kuri radio sangane. Batwumvise hari umuntu ari aje kuvuga ikibazo cha abantu
bo mu ruziba yego ngo imbonera kure zibakama moto
Ye bugena cyensohoka ndaje kwibarana ari nteramiye mu kirabo Nababonye mugabo gusa na ico nabonye cyo nabonye atari imbonera ko
Wena what you sanga ari bande uri kurabara
Nabonye ari wa mugwi uhurikiyemo bose mwe bita mixed n'abya na urumba simbonera ko rubugize no mugorikemo bose baba baforoje baba mbonera kure baba abayitona bose urumba bahorikemo bose kandi nagerageje mbere kuvugana nabo bacu bambwira bati kubera ko ibyuma bigenda ijoro bigenda bisahora abantu biba amatelefone ati nico gituma twaciye tugira sinyereje hagati y'igipolisi atwe duhurikemo bose kugira ngo turabe ko ubukozi bw'iki butudwa
ariko abajejwe umutekano kubera ko bari ko kazi kabo ibyo nabo niho baba bari kugira ngo kubera ko vuze yuko mushobora kuba bavuganye n'abajejwe umutekano niho baba bari kugira ngo
abajejwe umutekano urumva nabo nyene ngo bagize sinereje kuko Rumba mugurikemo wese jeje by'amahoro n'umutekano barakorana kandi nibo bahamakuru
Ariko abajejwe iby'amabarabara nabo babara abapolisi abo nabo bahurikiye mu migambwe kugira ngo barabe iby'umutekano mu kibano ibyo amabarabara navyo baba bafite uruhusha none
Mugurikemo wese umaze kujamo ntoja muri politike kuko twese mva duhamagara kuraba iby'umutekano nkuba kwize telefone weho ndamuhese ndamufata
Ego urashobora kumufata ariko ababa ariko barakora ivyikimota mwibarabara nabo ivyo navyo ivyo amabarabara biba bifise abajeje umutekano bavyigiye baba banabijejwe kandi
iyo ni strategy y'abajeje umutekano kuko kubera ko abo onya umva umurundi wese abishoboye arashobora kugwanya ubwo bukozi bw'ikibi umva amatari bakora ijoro nkubari
nukuvuga uwo muntu byenveni nukuvuga iyo mwebwe namwe muriko murababona mugihe mutaba mujeje umutekano muriheza mukabashikiriza abajeje umutekano mukababwira ati burya hari ibi n'ibi n'ibi biriko birabera muri iri barabara ariko mugabo si umunyagihugu yoheza ngo agende gufata
gukora mu nama z'umutekano nitegitumwa n'abahagurukisha Ako mbe twasa amazone nka yose ikogwe bituzwe kuko nta moto ikora mu ijoro cyangwa amakinga
ahubwo rero no guheza mukavugana na abajejwe umutekano ndetse n'abajejwe iby'intwaro kugira ngo abajejwe umutekano baheze bahagurukire ico kibazo co mwibarabara ariko si umunyagihugu kuko umunyagihugu nawo bafise ibindi muraba ariko ujeje umutekano nawo baravyigiye ivyo mu mabarabara
yatanguye nuko nyene hama nagire mvuga ikibazo cy'imiti kibazo cy'imiti nicyo nagomba ngaruke ko cyane twarumvise ko radiyo Isanganiro iminsi yose ku Imana itunganya ikiganiro ku nama twagomba rero mutubwirire umuntu aje yobajeje ibibazo nako kuri radiyo Isanganiro by'ibiganiro anyaragasa atumiye ko umushikiranganji w'ibyo ubuvuzi abahinga babyigiye adusigurire tubazi ngene umuntu aja ku ivuriro bakamurika muri farumasi none abakozi ba farumasi basigaye bakorana rero n'ibitaro bya leta kuko biramaramaje
ego ariko gabyenveni imbere y'uko ego hadi Isanganiro nivyo muriko muravugira kuri radio bariko baravyumva ariko namwe murakwiye kwegera abajejwe intwaro kugira ngo baheze begere abajejwe ivyo magara y'abantu ngaho nyene mu ruziba baheze bavugana
nako banabwire umushikiranganji genda musabye mubonano vyo twara nko kwita ahubwo mwebwe bamenyesha amakuru nimugende musaba mubonano abasigurire none ko tubara amafarumasi imiti ihari
ariko kwa muganga ntayihari
ntayihari nayo muri vire ntuyibona woho ntaho urya kuyigura ntuyibona nene natange rero umuco w'icyo kintu tanke natange imihoho nkubya musanteri yaratanze imihoho kuko ibyo ibaza ko ari byo twese twifuza ko udatanze umuco w'impamvu ingorane ziko ziraba urahamba kuko tubona kako tari kurakora kandi
byemve ni kumburi rero bariko baratwumviriza nabo mu gisata camagara y'abantu kumburi ico kibazo kizoheza gitora umute
murakoze cyane
sawa na urakoze ngaho mu ruziba Harindere ku murongo aro aro
aro
amahoro neza ninda twakuye
ni sawa no kuvani akazina ikontrame basereste muri komine ruyiki muri komine yakera yabwe
ego mu ntara ya buhumu
ego mu ntara ya buhumu mutumba kiko ni mutumba busoro
ngaho mu busoro rero
Yego namahoro no kuvuga mu mesi heze. Baravuze ikiko anageza ko ikagira ko mu mbugo biko. Ariko ke tu twe gini wacu asha bana abari ni bararindiriye ko gitahugura barabuze. Ikoli mu mesi bari babitse ngo ari bombe bamete kumva ko agomba gutangura kugura. None bo bararindiriye barahebuye. Ibigori asha ibigori kweri uvyabuti soko ibigori ubale ikiro kiriko kugwa amajana 8 hagati amajana 8 n'igihumbi
ego ariko ho abajeje intwaro nabo ko basanzwe bakorana bakavugana na cane cane ivyanagesa baraheza bakamubituye bakababwira gute
nabo ino atubwira ngo ntavyo batinga bararindiye ko baroza nta kuturemesha dufise
ariko na no kuvugana kugira ngo nabo baheze bakibaze hejuru mu ntwaro zibakuriye kugira ngo baheze bavugane ndetse n'ubushikiranganje mu byo bujeju harimo ivyo vy'uburimyi aho nico gisata cana gesa gisanzwe gikukira bagaheze bagatona umuti
unze gatona ico ntacho turabaza n'ubwo umuntu abibonera giye ku isoko ruvuga utwaye ibigori ku isoko urosa mara meshi ikiro kiri ku mafaranga igihumbi urumva nk'umurimyi rero haruye n'imitaho mu nzira yakoresheje usanga ashaka kigenda kabisa ariko tutaba nemba icyo kigenda kiko kiragura na gesa kirabe kishikiro kikurira bari
ni kuvuga na rero n'intwaro Celestin nabo bagaheza bagashikira ubushikiranganje ico gisata cyane gesa busanzwe bukukira mu byo bujeje harimo uburimyi bagaheza bagatora umuti w'ico kibazo.
Abajene nkabajejwe intwaro bo ndatse n'abagira bagari ku masoko bari ko barabibona.
Yego ariko bagaheza bakaja mu ntwaro nazo zibakuriye.
Yego nkubu nimba bari ko batwumva rero ni baduterera kama warabe abari nyika bisa baje bazahirize nko mu igombora ry'umwaro. Umuntu yateguye kato gombe tikuri ari hejiko. Kani kwa mkwa kutama kuni la viri nao ni nalika atakuita ukatutanga leno ingurari kabisa kwe
kumbure bariko baravyumva Celestin bazoheza bituri nzego zibakuriye kugira ngo ico kibazo giheze gitora umuti
nuko nibarabe nuko vuba muri zone gusoro aho bahora bagurira muri zone Kayongozi nashi ntacyo kweri ntibaraza nta n'amutumva ngo bari hafiho ego
sawa sawa Celestin urakoze ngaho mu ruyigi mu ntara ya Buhumuza ico kibazo kizoheza gitora umuti
ego nimukomere namwe ngaho
sawa sawa bandanye ubwijoro
kuri ico kimiti nayo kwa muganga
asha
ni hose kweri nugiye kwa muganga nta muturonka bakurungika muri farumasi
ariko mu bajeje intwaro Celeste barababwiye yuko bishobora kuba biriko birava kuke
gucerekeye
imiti ibura
gucerekeye iki
twari twabarungitse kugira ngo muje kuvugana n'abajeje intwaro kugira ngo begere ha mu gisata c'amagara y'abantu barabe icokorwa kugira ngo bikunde babishuye gute
nashize za turakera kamwe twumvise ko ari cyo hinduka
kumbure bizaje
nari kwa muganga n'atwaye umwana kwa muganga ewe batubwiye ati
genda muri famasi ariko
ndabafutse nta miti yoboneka ati mugabana abana bene barayironka mugana bivuza bakuru abarungika mu mafaramasi yo kweri
Nigo genda rero muvugane n'abajeje intwaro kugira ngo baheze begere aho mu gisata c'amagara y'abantu kumbure kizoheza gitora umuti bamenye ikibazo kihari
Sawa sawa mukomere kwisanganira.
Sawa sawa nawe bandanye ugire joro ryiza.
Yego.
Iganiro rero hagisa nikirwa kireje ku musozo, nikiganira hiwanyu havugwa make wa mutubwira makuru. Tutashoboye kumenya twebwe bamenyesha makuru canke tutatohoje neza umuntu ko bamenyesha makuru badaheza ngo bashike hose. Muri minota mike dusigaje rero murashobora kwakura kuri 76 busa 83 amajana 933 cyangwa kuri 64 ubusa 70 ubusa 70 aho no kuri WhatsApp turashobora kubakira hari uri ku murongo alo amahoro neza
mwiriwe cyane
mwiriwe neza ninde twakuyari
uvugana na Emmanuel no mu ntara ya Bujumbura yagutse mu Cibitoke.
Inde?
Emmanuel.
Ego, Emmanuel ngaho mu Cibitoke yavugwa make.
Na mahoro.
Nayahe makuru tutamenye.
Alo?
Ego, nayahe makuru tutamenye ga Emmanuel?
Amakuru mutamenye na makuru meza. Aho mu ntara ya Bujumbura yagutse dusanzwe turi irima igitegwa kipama. Ama muri kino gihe naho tukaba tumaze iminsi turiko dusoroma benshi baraheze gusoroma abandi baracyasoroma ipampa ariko mu minsi iheze twari twumvise ko igiciro kizoduga kipampa kuko ni igiterwa kigoye cyane kurima ubagara keshi ariko ugiye ku isoko ugasanga ibikorwa wakoze n'akashiruka buturose ntabwo gahuye n'ibikorwa wakoze twagoma rero gusaba ibu butegetsi buriko burajaho na cyane cyane kwa twebwe twabyitoreye iki kibazo kijyanye n'ipampa ko babuze ko bazongera babishyire ku muzirikanyi kabisa turabe ko igitegwa bo cyongera abanyagihugu tukabishima
ariko umwimbu umeze neza cyane
umwimbu no mwaka ni mwiza imbuto baduhaye ni nziza cyane turayishima
Kumbure Emmanuel bariko baravyumva baherutse gutogwa kumbure rero ko babibemereye ivyo bizoheza bije mu ngiro urakoze cyane nawe Emmanuel ngaho muci bitoka ya twese hari ndi ku murongo alo wi turiko turakumva
Alo.
Oh, lala, ka telefone kariko karamugora umunywanyi. Alo. Oh, la la.
y'abasokuru Jararera kuza Burundi Ibondo jawe wibarutse Tuzabarundi tuzokurwanira Tuguteze imbere mu mahoro Amakungu yose aratubwiza wamanye Imisozi y'ibiyaya n'ibiyaga bigutatse Gukunda gushika gupfa
Imbimbe nimba Imbimbe nimba Imbimbe nimba kugira ibuku jamusi naza kukuramba warukeze kune nakubonyunera gahinda
nuko rero bakunzi ba radio hisanganiro namwe bakunzi bikiganiro ahiwanyu havugwa maki ni hano rero giciye kirangirira ariko ntukagenda tudashimiye abatwe kwibatubwira amakuru yaho baherereye tutashobwe kumenya izaha kari mu ruziba Desire yari Bujumbura Mandari yari ibubanza Aimable yari mu cenda juru Francine tutashobwe kumenya aho yaraherereye ariko yagerageje bikanka Rine yari mu Ruyigi Ndabemeye yari Buhumuza Ahike yari Gitega Kumurago Defense yari mu Giheta mu ntara ya Gitega Emery yari cenda juru yari mu Igenda Bienvenue yari muri zone ya Ruziba Celestin yari mu Ruyigi na Emmanuel yari mu Cibitoke ariwe anahereje muri kino kiganiro dushimire namwe mwese mwagerageje kwakura ariko ntibyashobora gukunda bagerageje kurondera umurongo ntibyashobora gukunda reka rero tuwongere tubahe isango ryo ku munsi wa mbere nk'aya mango Elahira koze n'uwo mwari kumwe mu kiganiro wanyu havugwa maki Alphonse Kubwimana niyo yari muhinga bw'ivyuma mubandanye mugira ijoro ryiza
wanyu havugwa maki nta mwanya afite ku bintu byo muri kantine ntavyo